Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Kwa Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa gatanu itariki 28 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2017 muri studio gatanu Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Fate irindwi na kabiri cyangwa inani n'umunani cyangwa icyenda na gatatu, urabona yuko ibyo dufise ubu harabaye crise politique nizo twe turazemera, mugabo ntiri ku rugero cyangwa inyifato ya leta n'iy'abanyagihugu ntabwo twegeranye n'ibyo twabonye muri iyo myaka iheze.
Uyo ni Jean Baptiste Baribonekeza arongoye umugwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu mu Burundi, avuga ku byashikirijwe n'umugwi arongoye mu kanya gato. Runo musi wa gatanu Uburusiya bwafashe ingingo yo kwihora ku bihano bishasha bwahawe n'inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo wa kane. Abana batanu n'abagore babiri baraye bitavye umuremyi nyuma yaho ubwato barimwo bwibiye mu Butaliyani. Ayo makuru nayo ndavugwa mu karere k'ibiyaga binini turayabashikiriza mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahereye mu Burusiya. Kuri uno munsi wa gatanu Burusiya bwafashe ingingo yo kwihora ku bihano bishasha bwahawe n'inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu bw'Uburusiya buvuga ko ivyo bihano bwahawe vyerekana agasomborotso kadasanzwe kagirwa na Amerika mu bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu. Ubushikiranganji buvuga buti dusavye yuko igitigiri c'intumwa za Amerika i Moscow kingana n'igitigiri c'intumwa z'Uburusiya ziri muri Amerika. Uburusiya buvuga ko abakozi ba ambasade ya Amerika batazorenga 455 kandi ko igikorwa cyo kubagabanya kitorenga ukwezi k'umunani kuza. Ikindi Uburusiya bwongeye ko kuri iryo gabanwa ry'abadiplomate nuko ambasade ya Amerika itacyemerewe gukoresha ububiko yari sanswe ikoresha i Moscow cyangwa ngo ikoreshe inyubako yayo yakoreramo akaruhuko ahitwa Cerebriani Bo. Andi naho abana batanu n'abagore babiri baraye bitavye umuremyi inyuma yaho ubwato barimwo bwibiye. Ubwo bwato bwari butwaye impunzi kwizinga ry'igihugu cy'Ubugiriki bwibira hafi y'ikivuko cy'igihugu cya Turkiya. Ikinyamakuru cya Leta ya Turkiya Anadolu gitangaza ko abasirikare bacungera ikengere ry'amazi bavuze ko ubwo bwato bwibiye hafi y'ahitwa Semser mu ntara ya Izmir. Abandi bantu umunani harimwo abanyayirake bane, abanyesomaliya batatu n'abanyesiriya babiri baratabawe, ariko hari umuntu umwe watazwi amarengero yiwe. Icyo kinyamakuru Anadolu kivuga ko igipolisi kikiriko kirarondera umwe mu bagabo bagira urudandazwa rw'abantu rutemewe n'amategeko yahunze ahubwo ubwato bwari butanguye kwibira. Makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya hano kuri radio ijwi rya Amerika. Sentare nkuru y'igihugu cya Pakistan yatse umushikiranganji mukuru Nawaz Sharif uburenganzira bwo kurangura amabanga ayariyo yose ya leta y'icyo gihugu. Iyo sentare yongeye umutegeka gutanga imihoho mu mabanga yarasanzwe arimwo buno nyene. Umuvugizi mu biro by'ubwo bushikiranganji yabitangaje inyuma yaho sentare ishikirije iyo ngingo, anavuga ko Sharif yayemeye ariko ko atashimishijwe nayo na gato. Yavuze kandi ko Sharif yaciye akinjura mu kazi kiwe k'umushikiranganji mukuru. Sentare ivuga ko uwo mutegetsi aterekanye iyo yakuye amafaranga afise mu bubiko bw'amabanki ari mu mahanga mu gihe cy'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Iyo sentare ivuga kandi ko Sharif yashikirije ubutunganye impapuro z'impimbano kandi ko ari umubeshi kubw'ibyo ntakiri umushingamateka. Radio ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora no kudushikira mukoresheje address yacu ya email mukashikiriza ibazo n'ivyumviro ni radio yacu @gmail.com kuri Facebook kuri Twitter niho turi address yacu ni VOA radio yacu tubibutse na site yacu ya internet ni wezi3@radio.voa.com Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Rwanda sentare ya gisirikare mu Rwanda yatanguye kuburanisha mu mizi urubanza ubushinjacyaha buregamwo abasirikare babiri ibyaha by'ubwicanyi no konona ibya rubanda bya leta inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Abaregwa bombi Private Jean-Pierre Nshimyumukiza na Private Jean-Claude Shimwe bageze mu cyumba cy'ishuri kiri Gikondo mu mujyi wa Kigali cyahindutse urukiko bari mu mpuzankano ya gisirikare babohesheje amapingu n'icyumba cyari cyakubise cyuzuye kandi kirimo abasirikare benshi bumvaga urubanza rwa bagenzi babo ubushinjacyaha burarega ibyaha by'ubwicanyi ubufatanye cyaha mu bwicanyi n'ibindi aba basirikare bombi bagaragara ku maso nk'abakiri bato bitandukanye no mu zindi nzego mwiburanisha rya none abaregwa bahakanye ibyaha byose Buhereye kuri Private Nshimyumukiza ku cyaha cy'ubwicanyi ubushinjacyaha bwavuze ko mu kwezi kwa gatanu ubwo bari ku burinzi mu masaha ya saa sita z'ijoro Gikondo mu mujyi wa Kigali yahagaritse abagenzi bake ibyangombwa abonamo babiri batari babifite barimo umugore wa Ntivuguruzwa Ivan witwa Claudine Umuhoza uwo musirikare atangira kumukubita Bumva ko Ntivuguruzwa wishwe arashwe yahise aza gutabara umugore wari utwite inda y'amezi arindwi Private Ishimwe abonye mugenzi wa rwanira imbunda n'abasivile ubushinjacyaha buvuga ko yahise aza kumufasha Bubwa ko Nshimyumukiza yahagurutse arasa Ntivuguruzwa amasasu menshi ahita mwica mu gihe ntiyakwigendera ngo yari amanitse amaboko bwabwiye urukiko ko abashinzwe gutanga imbunda mu gihe cyo kujya ku burinzi bemeje ko bari bahaye Nshimyumukiza imbunda irimo amasasu 30 ariko ngo baje gusanga asigayemo 18 nyuma yo kwica yarashe mu gihe Ishimwe nawe amasasu 30 ngo yari asigajemo 27 ubushinjacyaha burarega aba basirikare kandi icyaha cy'ubugande buvuga ko bataye akazi bakajya kunywa inzoga mu kabari nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya babwo buranabashinja konona no kwangiza ibikoresho byo kwa nyakwigendera kuko nyuma yo kumwica ngo barashaka kabari umugore we yacururizagamo bangiza ibikoresho birimo firigo n'ibirahuri by'inzu Ubushinjacyaha bwa gisirikare buvuga ko baregwa barashe nta burenganzira batsaba bakuriye yiregura ku byaha byose Nshimyumukiza ku cyaha cy'ubwicanyi yasabye urukiko ko cyahindurirwa inyito kuko yemera ko yishe Ntivuguruzwa yitabara yavuze ko agihagarika umugore we Umuhoza yahise ahamagara umugabo we ngo amuzanire ibyangombwa aho kubizana azashaka kumugirira nabi yavuze ko uwo mugabo ahageze yatangiye kubwira uwari uri ku burinzi ko ari umudemobe wamaze imyaka myinshi mu gisirikare kandi ko amurusha imbunda batangira kugundagurana hasi hejuru amufatanyije n'umugore we bamukubita bamwaka imbunda aho yibamburiye niko guhita yica Ntivuguruzwa yagize ati namurashe nitabara ndengera ubuzima bwanjye nabo nari nshinzwe kurinda umucamanza yamubajije umubare w'amasasu yibuka yarashe Uregwa yavuze ko kubera uburyo bagundaguranaga imbunda ifunguye atayibuka yikomye ubushinjacyaha kumubekera ko hari inzoga bwamufatanye kandi ko ntawe yigeze yambura amafaranga yiregura abaturage bakunze kwimyuza bya hato na hato abandi bashaka kugira icyo bavuga umucamanza akabacecekesha ku cyaha cy'ubugande na cyaragihakana akavuga ko atigeze ati inshingano ze na gato na mugenzi we Private Jean-Claude Ishimwe ku cyaha cy'ubufatanye cyaha mu bwicanyi yavuze ko yatabajwe n'umumotari ko mugenzi we yarimba kubitwa n'abasivile ahageze arasa hasi bamubajije impamvu yarashe nta burenganzira yasubije ko ku burinzi bagendana icyombo kimwe kandi ko nta telefone bemerewe mu gihe icyo cyombo ngo cyari cyaguye hasi aho barwaniraga Nibagwa ry'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha Private Ishimwe yemeye ko yarashenya kwigendera ku kuguru mu gihe raporo za muganga yo yagaragaje ko yarashwe mu mutwe mu gatuza no mu rubavu yasabye urukiko kumva ibyo arubwira yiko mu bushinjacyaha ko bwamushutse w'umusaba kwemera ibyaha ngo azababarirwe Maitre Tadeu Uwimana wunganira abaregwa yafata ijambo yabanje kwisegura ku mvugo yari bukoreshe yashoboraga kumvikana nko gukina ku mubyimba babuze uwabo yashimangiye ko ibyo Nshimyumukiza yakoze bitafatwa nko kwica yabigambire kuko yitabaraga yabajije ati mwari butangazwe no kumva babahamagara ngo muze mufate umurambo w'umusirikare wanyu ati mu mabwiriza mubaha nubwo ntari umusirikare ntiwategereza kwicwa ngo ubone kwitabara Bamwe mu bagize umuryango wa ntivuguruzwa bahise batangira kurira mu cyumba kiburanisha naho ku cyaha cyo konona no kwangiza iby'abandi nacyo yavuze ko nta nyungu abona zo kuba nshimye umukiza yari kujya kurasa firigo n'ibirahuri yavuze ko amasasu yatarutse akagwa kuri ibyo bikoresho umucamanza mu ijwi ryumvikanisha uburakari yibukije ko isasu ridataru kuboshye igikeri maze uwo munyamategeko ahera akosora imvugo ati amasasu yasohokaga ari menshi kubera ko uyunganira yari mu kaga nta bushobozi yari afite bwo kugenzura imbunda Kuko baremeye ibyaha mu nzego z'abanduye umunyamategeko yagize atabana abana nubwo mubabona mu myenda ya gisirikare kandi naho banyuze babazwaga batunganiwe byateye ubushinjacyaha guhita busaba ijambo maze buvuga ko nta mwana mu gisirikare ariko umunyamategeko yashimangiye ko nta burambi bafite mu kazi Metru w'Imana yasoje asaba urukiko kuzabagira bere ababuranira indishyi muri uru rubanza bazagira icyo bavuga mu iburanisha ritaha Urubanza rurangiye abaturage bahise binjira mu mpaka z'urudaca umva buri ruhande.
Mu byukuri nk'umuntu wari umusirikare akaba ari demobe akabona ari uwo mwana arimo kwaka ibyangombwa yari kumuha ibyangombwa akamureka akikomereza akazi ke. Ariko iyo ahitamo ikintu cyo kumurwanya urumva ko nawe yarwanye ku bisugire bw'umwambaro yambaye kandi noneho ashaka no kwamburwa intwaro kugahato. Kandi uwo muntu yaramukafashe iyo ntwaro ashobora kuba yari kumukorera ikindi kintu kibi nawe akamugarika aho ngaho.
Kandi kina babura.
Ntanakimwe
ni perezida yagiye nkora ndumuturage uhatuye umugabo witwa Kalisa ni wabahaye inzoga yarabimbwiye ko abasengereye ibyo bakoraga rero babikoreshejwe n'inzoga kubera ko hari basinze
ibi byaha by'abasirikare bica abasivile muri ubu buryo ntibikunze kumvikana igicumbi mu 2014 undi musirikare yashyamiraniye mu kabari yicarashe batana komeretsa abandi barindwi mu mpera z'umwaka ushize wa 2016 nabwo umusirikare wo ku ipeti rya majoro yatawe muri yombi ashinjwa kwica kubisa umwana w'umusivili urubanza ruzakomeza ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
urakoze cyane Eric bagira ubusa turacyari mu Rwanda indorere nziza arungitswe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko zatanguye uyu munsi ibikorwa byo kugenduza itegurwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanije mu ntango z'ukwezi kuza izo ntumwa ziyobowe n'uwahoze ari president vice president Rantunga wa Kenya Mudi Awori zaje ziva mu bihugu byose bigize uyu muryango kiretse Burundi ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Indore z'imyungutatu nizo zaje guhagararira amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda zoherejwe n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba izi ndorerezi zaturutse mu bihugu bine bigize Afrika y'Iburasirazuba Uganda Tanzania Kenya n'igihugu cya Sudan y'Epfo igihugu cy'u Burundi nicyo cyonyine kitohereje intumwa zacyo mu bikorwa byo kuba indorerezi mu matora yo mu Rwanda ukuri izi ntumwa Mudi Awori wigeze kuba vice president wa Kenya yirinze kugira icyo avuga kuri uku kubura kw'intumwa z'u Burundi asaba abanyamakuru gushakira igisubizo ku ruhande rwa Bujumbura mu gihe cy'iminsi 11 izi ntumwa zizamara mu Rwanda ngo zizazenguruka igihugu cyose mu minsi mike isigaye yo kwiyamamaza ndetse no ku munsi nyirizina w'amatora bwana Awori ukuri izi ntumwa yagarutse ku mirimo yabo
ni kuangalia jinsi uchaguzi unavyoendelea Icyo ndiyo kazi yetu
aragira ati ni ukureba uko amatora agenda akari ku kazi kacu twe ntabwo tuje kureba ngo ninde utsinze cyangwa utsinzwe ako si ku kazi kacu icyacu ni ukureba iki gihe cyose cy'amatora nyuma tugakora icyegeranyo
alafu sisi tutatoa report
Ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba ni rimwe mu miryango mbarwa itari imbere mu gihugu yemeye kohereza indorerezi mu gihe indi nk'umuryango w'ibihugu by'Uburayi wavuze ko nta ntumwa izohereza uyu muryango unenga ubwisanzure budahagije muri aya matora kuri Mudi Awori uyoboye itsinda ry'indorerezi aturutse mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba avuga ko ibyo bazakura mu Rwanda bizababera impamba ku yandi matora bazajyamo
And the fact that we do not expect anything unusual would not stop us from coming to observe.
Aragira ati kuba tutiteze ko hari ikintu kibi kibi byatubuza kohereza indorerezi twibaza ko hari ibintu dushobora kubona mu Rwanda yafasha muri Malawi cyangwa Sudani y'Amajyepfo nk'ubu tangazwa no kuba aha turi tutumva induru z'abiyamamaza yewe rimwe na rimwe biragora kuba wamenya ko hari ibikorwa byo kwiyamamaza kuko abantu baratuje ntaho wabona aho abantu bakoze udutsiko buri wese ari mu bye kandi ategereje ko umunsi w'itora ugera
election campaign is going on
komisiyo y'igihugu y'amatora yarayitangaje ko imaze kwandika indorerezi zigera ku 300 izigera kuri 900 n'iz'imbere mu gihugu mu gihe zisaga gato 400 zaturutse hanze y'u Rwanda Kalisa Mbanda perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yasabye abanyarwanda gufata neza indorerezi zaturutse hanze y'igihugu gusa nazo azibwira ibyo zigomba kwitwararika
indorerezi rero cyane cyane ubwo no kuvuga indorerezi zituruka hanze
indorozi zituruka mu Rwanda cyane cyane amabwiriza dutanga nuko bagenzi bacu baturuka mu bihugu byo hanze tukabafata nk'abashyitsi mu Rwanda dufite umuco wo kubafata nk'amata kugira ngo bakore akazi kabo kandi bazagende bishimiye kuba baraje kugakora mu Rwanda ariko nubwo bafite mufite uburenganzira bwose amahame mukwiriye gushingiraho kugira ngo mukore akazi kanyu k'uburorezi bw'amatora neza nuko menya igihugu umuntu agiye gukorera mu burorezi bw'amatora urwanda kiyoborwa gite no kubaha abayobora amatora ku nzego zose
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ihanangiriza indorerezi izaba izi imbere mu gihugu ndetse n'iz'abanyamahanga hiyongereho itangazamakuru kwirinda gutangaza ibyavuye mu matora mbere ya komisiyo Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jendi mjitagara chavutumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika muri kumwe naho yanitanga ishaka makuru avuga mu karere k'ibiyaga binini yarabandanya tuje mu Burundi umugwi w'igihugu wigenga ujeje wagateka kazi na muntu CNDH usaba sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI guhagarika amatohoza murantunga y'ibanze yatanguje ku vyaha vyakozwe mu Burundi muri raporo wa mugwi wasohoye unasaba ibihugu vyafatiye ibihano u Burundi kubifuta inkuru ya mugenzi wacu Eloge Burikaneza
Muri iryo tangazo mu gwigenga ujeje wagateka kazi na muntu mu Burundi umenyesha kushimishwa n'ukuntu umutekano wagarutse mu gihugu cyose ariko biyamiza ibitero by'amagrenade zabaye muri uku kwezi kw'indwi mu ntara za Kirundo na Kayanza mu buraruka bw'igihugu no ku mugwa mukuru Bujumbura hagakomereka abantu barenga 50 batanu nabo bahasiga ubuzima uwo muguvuga kuteye intege leta kwishaka yerekana ryo kujya inama n'abantu bose begwa n'ibibazo by'agateka kazi na muntu mu Burundi baba bakorera ku butaka bw'igihugu no ku rwego mpuzamakungu Jean Baptiste baribonekeza rongoye mu gwiseni DH yavuze na bimwe mu bintu bibabaza umugwa twara
umugwi CNDH urababazwa n'ingingo zo guhagarika ugufashanya na leta y'u Burundi hamwe n'ingingo zo gutera igitsure igihugu kumvo zitumvikana zifatwa na bamwe bamwe mu nshuti z'u Burundi nkishira hamwe rya Buraya canke sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI harimwo ibihano vyafatiwe bamwe bamwe mu ndongozi z'abarundi bafatiye kuvyegeranyo by'ikinyoma bitangwa n'amashyirahamwe amwamwe nka FDH bakarenza uruhu rw'amazi kuko igihugu cifashe no ku ntambwe kimaze gutera mvira gateka kazi na muntu n'umutekano na cane cane muri uyu mwaka
umugwisa ni DH bemeza kandi ko ivyaha vyakozwe mu Burundi bitarengeye ubushobozi bw'ubutungane bw'igihugu baribonekeza yashimangije ivyumviro vy'ubututurorero
kuvye ki Burundi urugiro no guha nuko nk'ubu mu byo dufise uravye ahantu sinari muza makungu yuguruye amatohoza usanga ari ibihugu nka Afghanistan usanga ibihugu nka Syria usanga ibihugu nka Iraq ibihugu nka Colombia canke Ukraine ndibaza ko atamumenyesha amakuru yombira muri kano kanya yuko ibyo dufise mu Burundi bishusha n'ibyo bafise muri ibyo bihugu hariho ibyaha byakozwe mu Burundi mugabo ntibiri ku rugero canke ntibitumwa n'ibyo twabonye canke twumva muri iki gihugu bigiye kuvuga ugereranije ibyo twabonye muri Tanzania ufate 2002 cyangwa 2008 cyangwa 2003 urabona yuko ibyo dufise ubu harabaye crise politique n'icyo twe turavyemera mugabo ntiri ku rugero cyangwa inyifato ya leta n'iy'abanyagihugu ntabwo twegeranye n'ibyo twabonye muri imyaka iheze
iri tangazo rya CNDH riri inyuma yaho ku itariki ya gatanu ku kwezi uwo mugutwariye mu nama nshinga amategeko y'icyegeranyo cavuga ko muri aya mezi atandatu ya mbere y'umwaka abantu bagera kuri 69 bishwe 20 banyuruzwa nayo 23 babarezwe igufa ibi ntivyaguye neza bamwe mu bashinga amateka
mwebwe turabona n'ahantu muvuga ngo abantu barishwe abantu barabura ko mutavuga ngo mutugire muti ko arabashobora kuba bari muri Kongo arabashobora kuba bari muri Tanzania je ndibaza ko harya hantu mwavuze ngo bashaka kwamanukana kuri nivo yo hasi ndibaza ko byabateye ubwoba nawe mukaba muvuga muti reka basi ibintu mubyoroshe muvuge musharije u Burundi leta y'u Burundi kugira ngo bari ya bashobora kuwamanura mu rugo mubase n'ababavugira neza ucyo noneho cyo muje mu rusimbe tuvugire neza barya bo haza kugira ngo batureke noneho muri rwagwego kwa A
baje baribonekeza niba tashatse nawe kwikundwa kaza kuri leta
kwifebwe rero twakirana umutima mwiza ivyumviro byose byabije harimo ivyumviro byo kunenga tuvuge nk'ivyo tuba dukora ariko cyane cyane tugakomeza guhagararira ukuri uko twabibonye niko twabishikirije uko tubona kandi ibintu byumira niko tubishikiriza
ariko umukuru wa CNDH ico gihe hari ivyo yahanuye ubutegetsi
na uvuga ngo iyo raporo yashikijwe na Imana yatushanye na Nations ningo nshobora kujamwo kose birashika ugasanga baronse amakuru atariyo igihambaye rero nuko igihugu kitoja kuri defensive nuko igihugu twemenya ko ari cyacu kintu ari cyo kivugwa no murundi kivugwa no munyamahanga kivugwa n'ishyirama cyangwa kivugwa no wigenga ari cyo twogifata nk'ankama hanyuma tugafata ingingo zibereye kugira ngo nimba ari kibi nikibandanye kikaba ari kiza naho kibandanye naho bari bakigwanya nimba raporo isohotse mu bintu 260 arizo izi 60 tubikoreshe twiyubake izi 40 tuvyigize
urwandiko rw'umugwi CNDH rusohotse mu gihe amashyirahamwe yigenga 8 yatanguje isekeza ry'iminsi 100 yo gusaba ubutungane mpuzamakungu gutohoza ku vyaha vyabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 iyo sekeza ryatanguye kuva ku itariki ya 17 ukwezi rikazosozerwa kuwa 27 ukwezi kw'icumi mu mwaka ayo mashyirahamwe yose 8 nubwo yafuswe n'ubushinganganji bw'intwari hagati mu gihugu yemanga ko ubutungane bw'u Burundi butigenga ku buryo bwotohoza ku byaha byakozwe muri ico kiringo ngo bwongere buhana ababyagirizwa mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze Burundi bwafashe ingingo yo kwikura mu masezerano y'i Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpana bya CPI cabaye igihugu ca mbere kibikoze mbere cugurira imiryango ibindi bihugu nka Afrika y'Epfo hamwe na Gambia nubwo ubutegetsi bushasha bwa Gambia bwasubiye kuri iki cemezo Eloje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze cyane Eloje uri kaneza tuve mu Burundi dukubitire muri Tanzania imfungurwa zigenewe impunzi z'abarundi mu ikambi ya Nduta zasubiriye kugabanuka cyane impunzi zivuga ko bubaye ubugira kane izo mfungurwa zigabanugwa mu kiringo cy'amezi atandatu bibaye umukuru w'igihugu cyabo Petero Nkurunziza aherutseyo kubatera kamo ko gutahuka zimwe muri izo mpunzi zikeka ko ari uburyo bwo gushaka kuzomora ngo zitahe inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claverne niyo nkuru muradutunga iyi nkuru ntidushobora kwironka muri aka kanya ariko ahandi naho indege ya Tanzania igiye gutangura gufata ingendo mu gihugu cy'u Burundi iyi nkuru nayo nyene ni mugenzi wacu Pierre Claverne nkuru ayidushikiriza nayo nyene
Umuyobozi mukuru ajeje vyerekeye indege za leta n'ibirere yabwiye ikinyamakuru cha leta ko guhera mu ntango z'ukwezi kuza ku 8 indege ya mbere y'igihugu cha Tanzania izotangura kugira ingendo i Bujumbura mu Burundi Ladislaus Matinde avuga ko iryo barabara ryo mu kirere Dar es Salaam Bujumbura arakajyo keza ko kongura ubutunzi hagati y'ibyo bihugu bibiri hame no kunga ubucuti bukomeye mu by'ubutunzi n'imigenderanire yamenyesheje ko iyo ndege izokura abantu i Bujumbura ibajana muri Tanzania reka mbere n'abagiye mu bindi bihugu cyane cyane by'akarere ka Afrika y'ubuseruko bazogira muri iyo ndege uwo muhora mushasha utangajwe mu gihaheze iminsi mike umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza agendeye mugenzi wo wa Tanzania Jean Pombo Magufuli mu byo baganiriye harimo ibyerekeye gushyira ingufu mu budandaji buhuza ibyo bihugu bibiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi mbere yaranahamagariye abatanzania gutwara imitahe yabo mu Burundi yababwiye ko bazokwisanga nk'abari muhira kandi ku butunzi bwabo buzokingirwa bikwiye iyo kompanyi ndege ya Tanzania izotangurira izo ngendo mu ntara ya Kigoma ihanura bibe no Burundi mu bumanuko mu gice c'intara ya Makamba izokorana neze ni kompanyi z'indege zari zisanzwe zihari nka Kenya Airways, Ethiopian Airlines na Brussels Airlines Gushikubu abarundi canke abanyamahanga benshi bifuza kuva i Bujumbura baje Dar es Salaam muri Tanzania canke mu bindi bisagara bafata ingendo n'imodokari urugendo rwatwara n'imiburiburi iminsi ibiri abenshi bakunze gufata ugo rugendo n'abadandaza baba bagiye gutora ibidandazo vyabo ku kivuko c'i Dar es Salaam bivuye hanze ya Afrika kuko ico kivuko gikora ku ibahari kose ya NGA iyo kwa manyendege ivuga ko arakarusha kuri abo bose ndetse n'abazoba bagiye mu bisagara bitandukanye by'igihugu cha Tanzania kuko iyo kwa manyi isanzwe igira ingendo mu bisagara birenga 10 by'ico gihugu byekora bene inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
urakoze cyane pya Clavan iyo nkuru Unaho ni wa mwanya tubashikiriza makuru ya sport n'imikino mu karere k'ibiyaga binini turi kumwe ku murongo na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda mu Rwanda tubwire ivyo biteguriye muri weekend iza mu mpera z'indwi turi kumwe ku murongo Jean-Claude tubwire mu ncamake hazoba iki mu Rwanda muri sport n'imikino
Urakoze cyane Oyane ibyo koko mu mikino mu Rwanda icyo umuntu yavuga ko amakipe y'igihugu mu rwego rw'abagore muri volleyball azateruka ni ukuvuga ko impera z'icyumweru zirarangwa na volleyball urebye turatangirira ku ikipe y'igihugu y'abagore iri muri Kenya aho igomba guhatana n'andi makipe mu karere ka gatanu zone 5 bahatanira nyine kuzabona itike yo kuzerekeza mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu muri volleyball aho ikipe y'u Rwanda izaba ihangana n'amakipe asanzwe akomeye harimo Uganda harimo Kenya harimo na Misiri aho harimo makipe rero y'igihugu ari nyine akina volleyball isanzwe ariko kandi hari abakobwa babiri bahagarariye u Rwanda mu gikombe cy'isi cya volleyball bita beach volleyball ikinirwa ku mucanga abakobwa rero babiri Denise Mutasinkundu ndetse na Charlotte Zayisenga bakaba bageze Eugene Mutishia ko bagomba guhatana mu gikombe cy'isi imikino itazaba yoroshye uyu munsi ndetse ubagezeyo bakaba bagomba kwitegura umukino ugomba kubahuza n'amakipe akomeye harimo Brazil na Canada Oriane
wakoze cyane Jean-Claude Munyandinda reka naho tuje mu Burundi naho nyine twumve uko bizoba byifashe muri no weekend turi kumwe na mgenzi wacu Evariste Nziko Banyankura twumva
ndakumva neza Oriane
amahoro Evariste tubwire muri make sport n'imikino yifashe gute muri no weekend i Bujumbura mu Burundi cyangwa handi mu gihugu
muri make jo ku munsi wa gatandatu hasezeranijwe inkino za bicuti hagati y'imigwi ya basketball New Star uzotana mu mitwe na Gymkhana kuri uyu wa gatandatu urunani usana mu mitwe na Mutangari na Ikedani ku ruhande rw'abahungu kuri uyu wa gatandatu nyene ku ruhande rw'abigeme Berco Star uzotana mu mitwe na Rumuri Gazelle na Aigle Noir batane mu mitwe gutyo haboneke imigwi ibiri kuri buri ruhande izokina inkino za nyuma ku munsi w'Imana umupira w'amaguru naho icitezwe ni urukino rw'umupira w'amaguru ruhuza imigwi iserukira bihugu y'u Burundi na Sudani ya ruguru ejo i Khartoum hazabakerekanijwe rero urukino rwo kwishyura muri yazankino zihuza imigwi y'abakinira muhira ahantu bivuga ko mu ndwi iheze iyo migwi yari yanganije Bujumbura ubusa ku bundi umunsi w'Imana naho hategerejwe urukino rwa gicuti mu mupira w'amaguru Gitega aho sanga tuzakira mugwi w'ibuvira mu kwitegura ihiganwa ry'umwaka uzajya umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu
urakoze cyane rwose mwembi muzoturungikira ayo makuru muri no weekend murakoze cyane Mukanye turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no mugoroba ariko reka ndabibutse incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi kuri no musi wa gatanu Burusiya bwafashe ingingo yo kwihora ibihano bishasha bahawe n'inama nshinga amateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika Burusiya buvuga ko Amerika itazorenza abadiplomate 455 nabo nyene bafise mu gihugu cya Amerika ahandi naho sentare nkuru y'igihugu cya Pakistan yatse umushikiranganji mukuru Nawaz Sharif uburenganzira bwo kurangura amabanga yariyo yose ya leta y'ico gihugu aho ni nyuma yaho bavuze ko ari umubeshi kuko bavuga ko bimwe mu byo yakoze nuko yatanze impapuro z'impimbano zerekeye amafaranga afise mu makonti ari hanze y'igihugu andi naho abana batanu n'abagore babiri baraye bitavye umuremyi inyuma yaho ubwato barimwo bwibiye ubwo bwato bwari butwaye impunzi ku izinga ry'ubugiriki bwibira hafi y'ikivuko citwa mu ntara ya Izmir aho ni naho rero duhereje amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba ndashimiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye mwe mwese mwanteze amatwi kuri uno mugoroba ndabifurije weekend nziza muzo kwigine mu byanyu no mu banyu mwari kumwe na Oriane Itanga Ishaka murakoze
Thank you.